Diane ngenda kumana
banje kubaramutsa mwe mwese mwahisemo kubandanya mutezabiri ibiganiro bicano kuri radio isanganiro ndabanikaze makuru tubashikiriza mu rurimi rw'ikirundi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari hakana abanywanyi bo mugambwe barya canke batanga igiturire abanyuruza amatungo rusangi abakumira abandi hageze inyungu rusangi. Murano makuru muraza gukwirikira abanyepolitike batandukanye harimo no mu mugambwe wa Dasigana Iprona bavuga ko atavyishye biteze mu mpinduka munayo majambo. Umupolisi umwe ari mu minwe y'igipolisi ari mu minwe y'ubutungane mugamba muri komine Matana intara ya Burunga akaba yagirizwa no gufata ku nguvu umukobwa w'imyaka 15 ngo ntivyumvikana ingene inyuma y'ikiringo cy'amezi abiri igiciro cy'umufuko w'isima w'ibiro 50 wova ku 45,000 kikaja ku 55,000 by'amafaranga y'amarundi. Ivyo ni bivugwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Diomede n'interetse nk'uko muza kumwumva murano makuru agarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Eric w'Imana sangwe kazi. Ndasubiye kubaramutsa ndabanikaze mu idonido ryano makuru tuyahere mu gisata cha politike. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverien Kuriyo ari hakana abanywanyi bo mugambwe barya canke batanga igiturire bakanyuruza amatungo rusangi bakumira abandi hageze inyungu rusangi. Mu masengesho yatunganijwe no mugambwe mu ntara ya Gitega Reverien Kuriyo avuga kandi ko ababikora bayimukiye intwari z'igihugu zaharaniye impinduka mu gihugu. Tumutegabiri
twese twisuzume twikebuke bive mu majambo bije mu bikogwa tubone impinduka by'ukuri uwo byahora bigora yikebuke ahambye abandi mu muhari wabizigigwa. Iryo ni jambo ridukebura nk'abarundi kuko bimaze kugaragara ko hariho muri twebwe abarenza urugero mu nyifato zitabereye abagumyabanga bafise akaranga mutima. Hariho abibagiye icyo twame duharanira kuva tukiri umuhari. Hariho abahemukiye intwari zacu zatanze ubuzima ngo Uburundi buhinduke. None urya igiturire ugitanga kugira ngo aroswe ivyo atarafitiye uburenganzira, unyuruza amatungo rusangi, ukumira abandi hageze inyungu rusangi, abadindiza ivyo bategerezwa gukora, abatumvira uburongozi, abo hari uwovuga ko turi kumwe. Imana irabona ko igihugu cyacu gikeneye indongozi nziza mu bisata bitari bike. Turashimira nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ko ashyira ingufu cyane mu nyigisho zihamagarira Abarundi guhinduka mu byiyumviro no mu zirikanyi, kandi hariho byinshi bimaze guhinduka. Ni byiza ko abene gihugu batubonamwo akarorero kuko baratwizeye.
Wakaba yari Reveriano Ndikuriyo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Umugambwe IPDZ gamibanga ngo waranezerejwe n'ivyo Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yashikirije amasengesho yatunganijwe no umugambwe ko abajya ibiturire abakumira abandi abatumvira inzego ko bari batari kumwe muri uwo mugambwe. Abdul Kasim arongoye uwo mugambwe avuga ko imvugo yojana n'ingiro kuko ahanini hababwiwe nabo mu mugambwe aserukira kuko ngo nibo bari mu bisata nka byose by'igihugu. Abdul Kasim akizera ko ivyo yavuze vyumviwe vyotuma igihugu gitera imbere. Nayo ngo amajambo yo kugwanya igiturire ngo subwa mbere yashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Ivyo bishikirizwa na Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu inyuma yaho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD avugiye mu masengesho yo kuri wa kane kuba atari kumwe n'abigenza nabi mu mugambwe. Avuga ko n'abafashwe banyonoye amatungo ya leta badahanwa ngo kuko bategerezwa ahubwo ngo kuko baca babwira kuyasubiza mu kigega cya leta kugushaka kwabo. Kubwiwe ngo kugira imvugo ijane n'ingiro ngo nuko abafashwe bohanwa by'akarorero hakurikijwe amategeko mpana vyaha. Nayo umugambwe Iprona uvuga ko atampinduka nini witeze ku kurayo majambo ya shikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Olivier Nkurunziza arongoye uwo mugambwe abonako kimwe mu vyotuma bishoboka ari uko abagirizwa gukora nabi batohabwa amabanga ariko kandi ngo nabashikiriza bitagenda neza mu gihugu nibototezwa canke ngo bategwe ubwoba ahubwo bokingirwa nkuko biba mu bindi bihugu biteye imbere tumutegabiri
turamaze gutumirwa mu makoraniro atari make babishikiriza iyo cane cane bariko barasenga haba mukuru w'igihugu canke amakoraniro y'umugambwe ivyo rese ubwa mbere bivugwa ariko ikibabaje nuko bya bibiturire kwa kurenganya kwa gutoteza abantu bibandanye kuri kwamye kandi indongozi zirongoye uwo mugambwe ziba zabivuze rero twebwe ico zoremesha badasigana ubwa mbere nko kugwanya ibiturire samajambo biva mu majambo bikaja mu bikogwa bikaja mu ngendo no gushiraho ico no kwita mu rurimi rw'ifaransa de mécanisme ubwa mbere nuko hajaho ibigo igihugu les agences nationales zigwanya ibiturire leta igashira mwizo ngufu ziboneka kugira ngo ibyo biturire bihagarare bwa kabiri nuko inzego zisanzwe zigwanya ibiturire na brigade anti-corruption n'izindi zokora kuko niziriho nizikora n'amategeko yarasanzwe zigenga yaragabanijwe ngufu ibyo rero ukabona yuko byukuri ingendo yo kuvuga ko twogwanya ibiturire byoshobora gufasha igihugu ibyo bitarashoboka ikindi twe tuvuga kugira ngo amategeko ahagarariwe mu gihugu n'inzego z'igihugu zihagararirwa n'abantu bafise umutima wo kugwanya akarenganyo wo kugwanya akamwana wa mama kukaba nkako guhera ku mutiwumba kuza mu mazone kuza mu makomine kushaka kwego gihugu abantu nka bose bava mu mugambwe uri ku butegetsi rero umugambwe uri ku butegetsi wohaguruka kuvuga ati tujya tugwanya abarenganya abandi byoshoboka ariko kugira ngo ibyo bishoboke nuko hajamwe abantu bimico ibereye
Mugisata cy'ubutunzi naho ngo ntivyumvikana ingene inyuma y'ikiringo cy'amezi abiri igiciro cy'umufuko w'isima w'ibiro 50 wova ku 45,000 kikaja ku 55,000 vy'amafaranga y'amarundi ivyo bivugwa n'umuhinga mu vy'ubutunzi Diomede Ninteretse abona ko habaye kurenza urugero kubona igiciro cy'isima cyadugijwe ku giciro kirenga 3% uwo muhinga mu vy'ubutunzi akabona ko ingaruka ari nyinshi na cyane cyane ku baguzi bafite amikoro make Ninteretse agasaba leta guhaga ika ivyo bintu vyuko abadandaza bama bariko barikika mukiza mukuduza ibiciro vyankenerwa uko bavyishakiye tumutegabire
ico navuga nuko bwa mbere bitumvikana na gatoya kuko iyo ni ibintu biduga 5% vyarengeje byo shikana 10% aho ni ku ma produits yande turese n'ivyo vyise
Muradutunga kuri ino nkuru ya Ninteretse na ikonda yibabwira yuko ngo ntivyumvikana ingene inyuma y'ikiringo cy'amezi abiri igiciro cy'umufuko w'isima ubiro 50 wova ku 45,000 kikaja ku 55,000 z'amafaranga y'amarundi ivyo bivugwa n'umuhinga mu vy'ubutunzi Diomede Ninteretse abona ko habaye kurenza urugero kubona igiciro cy'isima cyadugije ku giciro kirenga 3% uwo muhinga mu vy'ubutunzi akabona ko ingaruka ari nyinshi cyane ku baguzi bafite amikoro make agasaba leta galika ivyo bintu vyuko abadandaza bama bariko barikika mukiza mukuduza ibiciro vyankenerwa ko bavyishakiye tumutegabire
ico navuga nuko bwa mbere bitumvikana na gatoya kuko iyo ni ibintu biduga 5% vyarengeje byo shikana 10% aho ni ku ma produits yande turese n'ivyo vyisima noneho isima abantu bibaza yuko isima mi produits strategique si ibintu vyibijanye no kumeregwa neza niyo biyo bigiye kuduga ibintu bikunda kuduga ni ibintu bita produits de luxe rero isima ni kintu mu rundi wese yategerezwa kuba ashobora kugura na cyane kikaja ku mafaranga makeya kujya bafasha fomi no kuvuga ifumbire bakayiha amafaranga kugira bayimbure mbere isima yatiza kuba iri mu bintu leta igerageza kugabanya amakori n'amatagisi kugira abenegihugu bose bashobore kuyironka rero kumva ko mu mezi abiri canke mu kwezi kumwe hashobora kurenga ko amafaranga nka 10,000 ku mufuko w'ibiro 50 ibaze nk'umuntu agura nk'amatoni ashika nk'5 amafaranga yongera ko atari ya teguye ivyo rero twobona ko abasanzwe batwara na cane cane abajejwe ubudandaji ko ufata ikibazo mu minwe na cane cane abo badandaza bagasigura bimwe biboneka byo kwerekana igituma bashobora kuduza inshuro zirenga 22% na cyane cyane uziko ni deni ryo muri banki usanga rija kuri 15% ukumva ko umufuko ushobora kuduga mu kwezi kumwe amafaranga arenga ibihumbi 10 urumva ibaze baguma bibandanya no kuvuga ko mu mezi nk'atanu ushobora gushaka no kubihumbi birenga 65% rero nibaza ko leta ifata ingingo kugira inkurikizi ntizishikire wa mwene gihugu agura agasima kamwe kugira ashobore kugwanya na cyane cyane ubu mu mvura ashaka nivo kiwe agaserege kiwe ahantu na cyane cyane ko hariho n'amabara bari karubakwa ibyo bintu byose bigira ingaruka mbi haba ku bene gihugu haba ku miryango haba na cyane cyane na leta kuko ikoresha isima mu byiri kirubaka turavuga nk'aya mabarabara bariko barubaka nk'ibujumbura rumonge n'ibindi rero nibaza ko ingingo zofatwa na cyane cyane ibyo bintu bigahagarara iyo hoba hariho abadandazi baba ariko bari kikamukiza muri kigi
Isanganiro inami sumbingimba
ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'umutekano umupolisi umwe ari mu minwe y'inyamiramabi mu mugamba muri komine Matana intara ya Burunga kuva ku mugoroba w'uyu wa kane yagirizwa ko yashurashuje ku ngufu umwana w'umwigeme w'imyaka 15 ku mutumba wavyuya muri komine Matana aryamusinzikariza ubuzima nk'uko amakuru ava mu ntwaro abivuga abavyeyi b'uwo mwana amaze indwi mu bitaro vya Matana n'ababanyi babo basaba ko uwo mupolisi Yohana Hisungwa Mategeko Gloriose ni ubahwe mustaneri wa komine Matana avuga ko uwo mupolisi yapfungiwe mu gasho k'igipolisi mu mugamba ku mvo z'amatohoza Zeno Nzabimana.
Uwo mwana w'umwigeme w'imyaka 15 yiga mu mwaka wa 5 ku ishuri shingiro rya Himbure mu mugamba muri komine Matana intara ya Burunga ngo yashoshwe ku nguvu n'umupolisi yamusinzikiriza ubuzima hari ku mugoroba wa 5 w'indwi iheze mu gitara haruguru yaho bita Mucogo ku mutumba na zone ya Vyuya mu mugamba ariko gwarasenya inkwi nkuko amakuru ava kuri umutumba bivuga ayo makuru akaba yemezwa kandi na Elvis Nduwayezu arongoye iyo zone ya Vyuya akavuga ko uwo mwigeme yatabarijwe n'abandi bana bariko barasenya muri ico gitara babanje kwirukanwa n'uwo mupolisi imbere yuko ashurashuza uwo mwana ngo baca bamujana ku ivuriro ritoya rya Vyuya ariko kuri uwo mugoroba nyene ngo yaciye yungururizwa ku bitaro bikuru vya Matana kuko basanze arembye cyane no kuri ivyo bitaro vya Matana baremeza ko arembye kandi atanashobora no kwicara abavyeyi b'uwo mwana cyo kimwe n'ababanyi n'abaranira gateka hazina muntu basaba ko umupolisi yokoba ko amatohoza aheza hano hisunzwa amategeko mugihe kwagira ico caha Gloriose ni yubahwe mu standero wa komine ya Matana aremeza ko umupolisi muri kino gihe apfungiye mu gasho k'ipolisi mu mugamba kuva kuri uyu wa kane ku mvuzo z'amatohoza ibururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzabimana Radio Isanganiro.
Zeno Nzambimana tugukengurukire abarundi barenga 2000 baratahutse kuri uwa kane bavuye mu makambi y'impunzi mu gihugu cya Tanzania inyuma y'imyaka ishika kuri 10 bari mu buhungiro bakiriwe mu kigo cy'igitara kiri muri komine Nyanza intara ya Burunga umunyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi mu Burundi yabahamagariye gushikira ku kivi mu kwiyandikisha no kwifatanya n'abandi banyagihugu mu kuja mu makoperative tumutegabire
Mushikire mu gihe cyiza igihe akavura katashe n'umurabona ku kirere kigomba kirekure mushike muje kumirimo abarima muje kurima mufata amasuka abanyonga makinga munyonga abanyonga mamoto munyonge mushitsi wanyu muzoce mutwara abo bana ku ishuri abanyeshuri babatoca babakira amashuri yaraviteguriye nta n'igisaba icakabiri turasaba abubakanye guca mwandikisha ubugeni mwandikije n'abana banyu mu bitabo ndangamuntu ibyo muvyumve ko kwandikisha umwana kwandikisha ubugeni nitege ko rya leta kandi nibyizwa kubahirizwa ica gatatu muhite mwifatikanye n'abajejwe imitumba urongoye imitumba mu bikorwa by'iterambere ryo kumutumba mwinjire mu makoperative ku mitumba yose iriho mwinjire mu mashirahamwe hose muhinjire kuko murabene gihugu murabarundi babushitsa
uwo rero akaba yari umunyamabanga mukuru ajejwe gutahukana impunzi uwo muyobozi mukuru yamenyesheje kandi ko abantu bagera ku 3000 aribo bagiye kuzoza baratahukanwa burindwi kandi ko leta y'u Burundi yiteguye kubakira ino nkuru tukaba tuyikesha mugenzi wacu Elise Kwizera nayo abana b'abanyeshure bagira barenga gato amajana 5 bo mu bigo vy'amashure yisumbuye ya Gatarana Kayanza baramaze kwandura kuva mu ndwi heze indwara itaramenyekana ifise ibimenyetso vy'ibicurane umuriro mwishi ukumeneka umutwe hamwe n'inkorora abayobozi b'amashuri bakavuga ko mu kwirinda irandagata ryo ndwara basaba abanyeshuri kugwiza isuku nko gukaraba keshi hamwe no kwirinda kuramukanya bakoranako babona ariko ko ubuyobozi bujejwe amagara y'abantu ko bukwiye gukora ivyigwa bikomeye kugira iyo ndwara ngo ntibandanya irandagata guko ibitigiri biguma biduga ku munsi vy'abayandura inkuru tubaza Patrick Sengiyumva
nkuko bivugwa na Hakizimana Claver umuyobozi w'ishure gisumbuye y'indaro rya Kayanza ngo iyo ndwara itaramenyekana irangwa n'ibimenyetso nk'ibicurane ugushuha inkorora no kumene ku mutwe ngo iramaze kugwara abana batari bake muri ico kigo c'ishure ahavuga ko abagera ku 466 bamaze kuyandura
iyo ndwara ya gripe turabona yuko ari nka karanda na twebwe muri seka yanza iyo ndwara yarateye ko twarabonye ko abanyeshuri bashika 466 ku banyeshuri 1,060 dufise bafise ako ka gripe
na Nkurunziza Emile umuyobozi w'ivyigwa ku ishure gisumbuye y'indaro rya Gatara nawe nyine aremeza ko muri ico kigo c'ishure hari abana b'abanyeshuri bamaze kwandura iyo ndwara
muri rise Gatara na twebwe icyo kibazo twarakibonye guhera mu guheze twarabonye ko abana basaba kujya kwivuza ari benshi cyane gushika uno munsi abanyeshuri bose hamwe abagwaye n'abamaze gukira bashitse ku bitigiri bya 53 seko benshi bafise iyo ndwara yerekana ibimenyetso nk'inkorora bakavuga ko bameneke umutwe no gushuha
bavuga ko mu kwirinda irandagata giyo ndwara baheza bagasaba abanyeshuri kugwiza isuku mu gukaraba kenshi ndetse ngo bakirinda no kuzabararamukanya bakora nako
abanyeshuri twarabateye ka mu kugira ngo baze barikingira na cane cane mu gukaraba kenshi bahagarike ingendo yo kuzabarakorana mu
cya mbere cyoco nkuko twamatubigira abana turababwira ko ari ugukaraba n'amazi meza n'isabune niyo hageze ugira inkorora akareka kuzarahemera cyane ku bandi tukanababwira ko boza baranywa n'amazi menshi kuko ibyo byo gushuha cyane biratuma bibaca intege
mu gihe hambavu iyo ndwara hari n'iyindi itaramenyekana na iri kirafata abana batari bake mu bigo vy'amashure ifise ibimenyetso nk'ukuribwa munda ugucibwa mu hamwe n'umuriro mwinshi abarizi ico kimwe n'abayobozi b'amashure basaba ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu guhaguruka bugakora amatohoza kuri izo ndwara ziriko ziriyadukiza muri iyi minsi mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isangani
Patrick Nsengiyumva urakenuye tuve hariya mu Kayanza tugaruke hano mu gisagara ca Bujumbura ahamwe bamwe mu banyagihugu bo muri quartier w'intere kwa zone Gihosha muri quartier nta muri komine ntangwa bidoga kwa mezi yababa ane aheze bataza kubatorera imicafu mu ngozabo bakavuga ko bafise ubwoba kubashora kwandura indwara ziturutse ku isukurike bagasaba ishira hamwe Luna Business Company bagiraniye amasezerano ko ryoza riraza gutora iyo micafu nkuko babisezeranye ino nkuru tukaza kwigaruka ko mu makuru yacu hanyuma aho mugenzi wacu Clovis niyo nkuru yari yishikiye hari ya kuwinterekwa akaba ino ngaha rero cyo turangiriza amakuru twe twabateguriye mu runo mwanya mu rurimi rw'ikirundi ndabakengurukire mwese mwari muyateza abiri ndamushimire na Eric w'Imana yatumye hano majwi yabashikira aho mwibereye hose yatatunenge ndabasezerere ndabipfuriza ibihe byiza ndabatumirira no kubandanya mukurikira ibindi biganiro bicano kwisanganiro byo bikaba bibandanya na gahwane